라디오 Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 95 n'ibice 2. Mu kanya turabashikiriza ikiganiro muri Sanga amari imbere yaho reka twumvirize mugenzi wacu Eugenie Mukanguza atubwira amakuru adufitiye muri uyu mwanya. Eugenie,
urakoze Fideli. Amakuru arimo kuvugwa cyane na yerekeye igihugu cya Zimbabwe, aho Perezida Mugabe n'umuryango we bafungiwe mu rugo. Ishyaka riri ku butegetsi muri Zimbabwe ryashyize ku mbuga nkoranyambaga ko Perezida Robert Mugabe n'umuryango we ejo kwa kabiri nijoro bafungiwe iwabo mu rugo, mu gikomeje kuboneka nk'uburyo bwo kugerageza gukura Perezida umaze igihe kirekire ku butegetsi. Ishyaka za NUPF ryageze riti kuva mu ijoro ryakeye umuryango wa Perezida ufungiye mu rugo, ariko bameze neza. Kubw'itegeko nshinga no kubw'umutekano w'igihugu, ibi byari bikenewe. Ibyo byanditswe muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu ku rubuga rwa Twitter na ZANU-PF. Iri shyaka ryakomeje rigira riti yaba Zimbabwe yaba ZANU-PF nta na kimwe kiri icya Mugabe n'umugore we. Uyu munsi dutangiye icyiciro gishya, kandi kamarade Mnangagwa azadufasha kugira Zimbabwe irushijeho kuba nziza. Ibyo byaje byiyongera ku itangazo ry'igisirikare ryo kuri uyu wa gatatu mu gitondo cya kare ryashyizwe ahagaragara nyuma y'uko ingabo zifashe televiziyo ya leta. Rivuga ko ingabo zitafashe ubutegetsi kandi ko Mugabe n'umuryango we batekanye. Cyakora rero abantu bakomeje guhangayika mu murwa mukuru wa Zimbabwe imbere no hanze y'igihugu, hibazwa amaherezo y'umukambwe Perezida ufite imyaka 93 y'amavuko. Yayoboye iki gihugu cya Zimbabwe kiri mu majyepfo ya Afurika kuva mu 1980. Icyo gihugu bwaraguye, kandi ibihugu bya Amerika n'Uburayi byareze icyo gihugu ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu. Perezida Afurika y'Epfo Jacob Zuma, mu bubasha bwe nk'umuyobozi w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, arimo kohereza intumwa muri Zimbabwe no muri Angola bitewe n'ibyabaye muri Zimbabwe. Perezida Zuma arimo kohereza muri Zimbabwe Minisitiri w'Ingabo na basekombata bahoze mu gisirikare, Madame Nosiviwe Mapisa Nkakura, na Minisitiri w'Umutekano w'Igihugu Adve Bongani Bongo, kugira ngo bajye kubonana na Perezida Robert Mugabe na Minisitiri w'Ingabo wa Zimbabwe. Perezida Zuma rero yavuganye na Perezida Robert Mugabe kare muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu, wamubwiye ko adashobora kuva mu rugo rwe cyakora ko ameze neza. Afrika y'Epfo ikaba irimo no kuvugana n'ingabo za Zimbabwe. Izo ntumwa zihariye zizoherezwa no muri Repubulika ya Angola kubona na Perezida w'icyo gihugu, umuyobozi w'ishami rya politiki, ingabo n'umutekano, umuryango wa SADC, kugira ngo zimubwire uko ibintu byifashe muri Zimbabwe. Iyi nkuru rero turaza gukomeza tuyikurikirira hafi.
Urakoze, yari mugenzi wacu Eugenie Mukanguza. Nguko rero twabibamenyesheje nyuma y'aya makuru dushikirijwe na mugenzi wacu Eugenie Mukanguza. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imbere yuko abazungu baza mu karere ka Afurika, abanyafurika bivuza indwara zitandukanye bakoresheje imiti kama yo mu ishyamba no mu Burundi kwari nk'uko. naho na muri iki gihe abantu benshi bitura uburyo bwo kwivuza bwo muri iki gihe bita uburyo bw'ikizungu hari abacisunga uburyo bwa kera imiti kama iracafise uruhara ukomeye mu buvuzi hari ababona ko abantu baba benshi bashobora kwiyita abahinga bashobora gukiza abantu bakoresheje imiti kama bakikinga mu kiza kugira batware amafaranga ya gusa ababituye abaganga bakoresha uburyo bwa kera bwo kuvura bari doga mu kuvuga ko atacubahiyo bahabwa n'abaganga bakoresha imiti ya none mu ntumbero yo guhesha agateka imiti kama itegeko rigenga ubuvuzi bakoresha imiti kama ryatewe ku mukono na president w'u Burundi Petero Nkurunziza ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2014 abakoresha ubuhinga bwa kera bwo kuvura bavuga ko abakura mbere bari bazi kuvura indwara izarizo zose bakoresheje imiti kama iva mu ishamba bamenyesha ko gushika muri iki gihe igice kinini cy'abanyagihugu bacivuza bakoresheje ubwo buryo ko yamara bivuza kandi bakoresheje imiti yo muri kino gihe benshi mu bakoresha imiti kama barashize hamwe mu mashira hamwe kugira bakore neza kurushiriza ayo mashira hamwe aremewe n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi muri iki gihe muri ayo mashira hamwe yemewe na leta akoresha imiti kama harimo ikigo inshuti ya bose nizihe ndwara ico kigo coba kivura nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga yamara tubanze dutega matwi inkuru ivuga ku kigo inshuti ya bose kukivuza imiti kama mu gisagara cha Gitega kaba kivura indwara zisanzwe zidakira mu buvuzi bw'ikizungu tukaba iyo nkuru twayiteguriwe n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana
muri ico kigo cyitwa inshuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoresha imiti kama yo mu ishyamba Pastor Nshimira Imana Onesforo umukuru w'ico kigo aratubwira indwara bavura
tuvura ama diabete tuvura tripetasyo indwara z'umugongo indwara z'ibyimba amakanseri zikunda gufata abantu benshi cyane tukavura indwara za hepatite hepatite B na C tukavura indwara z'amaso turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bungenze turavura n'izindi ndwara z'imibembe turashaka kubaha umuti twisonze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende
mbega ivyo vyo kuvuza imiti y'ikirundi vyamujemo gute Pastor Onesforo Nshimira Imana
umuryango wacu baharavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi hariho banyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga maze gusoma ibitabo bitandukanye nasanze ibyatsi canke ibifungurwa birimwo ivyunyunyu isanganyangaburo za vitamine ivyo rero nivyo keshi na keshi umuntu abikenye acagwara indwara dukanye umuntu amaze kubishira hamwe ugacyo usanga birashobora gukiza indwara cyo cyumvira yo cavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresha imiti kizungu ariko bageza gukoresha ivyatsi canke ingaburo umuntu agakira
bamwe mu bahavuriwe barashinga intahe bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu umubikira mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo inshuti ya bose
hanyuma rero nari ngeze ku rugero rugenewe guhamba hanyuma rero baranga imiti kama nyene y'ikirumbi hanyuma narapimishije gatatu mbona bambwira ko ari vira amarezi ndayashijeko narashize
Mikael Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe bitaro byo mu Burundi no mu Rwanda byari byananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara amagura kamera nk'uwafashwe n'ubukangwe Mikael Barendegere aratubwira ko yavuwe
abanzaniye ubwato anzanira ibumba imiti yari yahinguye ko yarambwira ati busaza bw'ingingo z'umubiri birava ku kurya ibintu bidakwiye rero kuvuza ivyamwa sezame akakuvuza zingano nibindi akadondagura ibitunguru hanyuma imiti yahinguye y'ivyamwa n'imboga n'iki vyarananiye kunwa mugabo ndashobora kurya sezame ndashobora kurya n'ingano n'amapome bari barayambiye nabandi nawe nacaza byambira ko no tuza turayarondera mugabo ahanini jewe nemeza yuko iryo bumba nayo mazi naryamamwo byambereye akamaro gusumba kuko imiti yo kunwa byari byananiye
izahakira ubusoni ashinga intahe ko yahivurira indwara y'igisukari
narariganiye nyene ngo haye bashatangura kuba umuti inyuma y'indwi narasubiye kuja kwipimisha kuri hopitale nshasanga ibiharo byatibutse cyane basabasanga mfise nyine disi kwe wiki haheze indwi menga zishika zitatu narasubiye kuja kwipimisha nsanga ibiharo bijayi gatandatu n'ibice bitatu uwumvura ngaha ku kigo nshuti ya bose abandanya kumbwira umuti konda uwandanya inyuma y'indwi naragarutse hacahaza ka tredirigire sisi wari kwa ramu muti amvura cyangwa ati okay ikirundi rero ndayihagarika ati mugabo wicungere mu buryo bw'uduritibisha cyane ubwo rero ndacaraho nta muti ndiko ndafata
harababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko bavyita ubupfumu ariko pastor Nusifono shimira Imana we sikabibona
maze gusoma bibiliya neza nkinjiramo nasanze ibiti n'ivyatsi byashyizwe kugira ngo bifashe abantu kuko turavye umwami Ezekiya agwaye kivyimba cyagomba kumwica Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba bumba babisukoni hama yomeke kwica kivyimba hanyuma rakira tugarutse tukaraba mu ntumwa za Yesu naho harimo umuganga yitwa Luka ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti y'ikizungu yavuze ikirundi cyanke kama mu isi yose kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba cyanke ivyondo abihumuza impumyi
ikigi inshuti ya bose kiri muri karitsiye yoba mu gisagara cha Gitega nikigo cemere gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje burayo vy'amagara y'abantu mu mwaka w'2016 muri ubwo bushikiranganje ntibakane ko imiti y'ikirundi ishobora kuvura ariko bagasaba bibaza ko bakize kuguma waje kwipimisha kwa muganga w'ikizungu kuko ari washobora kumenya ko bakize by'ukuri Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Turashimiye Fidel Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru mu kiganiro rero muri sanga twatumiye Onesfor Nshimira Imana yoboye ikigo inshuti ya bose turakuramukije Onesfor.
Ndabaramukije namwe kujiga Amerika ndamukije n'abandi bose bako twumviriza.
Twako turakurikirana iyo nkuru yerekeye ico kigo twateguriwe n'umumenyesha makuru wacu aho mwavuze ingene ico cyumviro cabajemwo mwosura mukamenyesha nk'abatari bwo gurura amaradio yanyu ingene cyabajemo icyumviro cyo kugura ico kigo cyo gukoresha iyo miti kama.
Murakoze cyane. Icyatumye kituzamwo no kubera yuko hari indwara nyinshi zitagikira iyo bakoresha imiti kizungu ariko bakoresha ibiti n'ibyatsi cyangwa ingaburo umuntu agakira. Ikindi nacyo ni ugusanga kenshi muri kino gihe imiti y'ikizungu irazimbye cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo umuntu yakoresheje imiti kama ugasanga akoresha uburyo butoye. Urakoze.
Indwara mwavuze mushobora kuvura ni izihe?
Tukavura indwara diyabete n'ingaruka zayo, tukavura gute, hipertasho, amahepatite y'ubwoko bwose, indwara z'igitigu. Tukavura amaso y'ubwoko bwose, amasigo, amasima n'amasinezite n'amabronshite, tukavura imigongo, tukavura amakonyera n'indwara zifatira mu mavi, tukavura amakanseri hamwe n'ibibyimba bikunda gufata abantu benshi cyane. Tukavura kandi kumeneka umutwe bidahera, abantu bamana umutwe tukamuvura, hanyuma ibyo kumeneka umutwe bikahera ntayamara afata imiti yo kwama yo guhumuza umutwe wiwe. Turatanga kandi n'ingaburo z'abakenyezi bivungenze cyanke izindi ngaburo zimo za kalisiyumu, za manyeziyumu, ingaburo zituma kumbure abubatse iyo bageze kurangwa amabanga y'abubatse bitagorana cyanke banezerwa ku rugero rwiza. N'izindi ndwara rero kumbure tubashobora kumugurura n'ubundi bumuga nk'abana bavuka bafite amagufa ameze nk'adakomeye turabaha ingaburo hanyuma bakamera neza.
N'izihe ndwara mutavura?
Indwara twe tutavura ni sida. Sida ntayo tuvura. Na malaria ntivura cyane kubera umuti dusanga bigorana kugira ngo bawufate, urabagora gufata, mugabo ushoboye kuwufata uramukiza. Kandi ikindi kubera malaria yuko hari igihe umuntu afatwa adahwa cyane, umva umuti wacu nayo kubera iyo yari ivyatsi idahinguye biragorana ko aca anywa uwo muti mu gihe adahwa, bisaba ko bamutera ishinga. Icyo gihe bishobora bitugora nyine tumuvura.
Nk'abaje babitura bakabasigurira ibibazo bafise, mumenya gute indwara y'ukuri bafise?
Twe turasaba ibipimo byo kwa muganga rimwe na rimwe. Kandi twebwe dukunda kuronka abantu baba barasinzikaye, baba kandi bagendana indwara igihe kirekire. Usanga bafite ibipimo byinshi, baba bapimishije ku bitaro bitandukanye. Icyo gihe rero turaba ibyo bipimo baba bafise, hanyuma tukabumviriza n'ibimenyetso bafite mu mubiri wabo. Icyo gihe rero tuza kubaha imiti twisunze ibimenyetso n'ibipimo baba batuzaniye.
ndibaza ko atari cyo kigo cyonyine kihari cyangwa ishyirahamwe rikoresha iyo miti kama nikihe na kahe karusho mufise ku yandi mashyirahamwe yoba ariho akoresha iyo miti
bawa twebwe akarusho dufise ngira ngo gatangwa n'abashinga intahe aba barahakiriye kuko niho umuntu ashaka kumenya ubusumbyi ubundi mu kuvura ikindi nacyo twebwe ni uko twakira umuntu twisunze na cyane cyane ibipimo byo kwa muganga nibyo twisunga ego murakoze
kuba abari doga ngo benshi abakoresha iyo miti kama bavuga ko badahabwa icyubahiro gihagije nk'icyo abaganga b'ikizungu bahabwa kuba leta yarabashyizeho iryo tegeko ritegekanya ikoreshwa ry'iyo miti byarabahaye ingufu n'icyubahiro
byaduhaye ingufu n'icyubahiro kandi tuboneho no gushimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Petero Nkurunziza kuko yabaye uwa mbere yemeye gushyira ko umukono kuri itegeko kuko abamwibanjirije imbere bo batanabyerekwa ubwo rero bigaragara ko akunda igihugu n'abenegihugu tukaba tumushimira cyane kandi iri tegeko rero rikaba ariryo ryaduhaye ahubwo si icyubahiro gusa ahubwo gushobora gukora kuko ubundi imbere y'uko itegeko riboneka naho washobora kuvura umuntu agakira ahubwo icyo gihe baragufata bakagupfunga cyangwa bagaturira imiti baba wakoze rero ubwo urumva ko ari igikorwa cyiza twashima intambwe nk'Uburundi maze gutera mu byo kuvuza imiti kama
icyo basabye gusa nuko ababitura baza kwivuza no kurondera ko mubafasha mukoresheje iyo miti basabwa kuguma baja kwipimisha ku baganga b'ikizungu
icyo nicyo turagishima kuko twebwe mu miti y'Ikirundi ntabwo dufise ibipimo kuko rero kugira ngo uvure umuntu neza bigasaba kumenya indwara arwaye kandi hari n'igihe bisaba kumukurikirana ukoresheje ibipimo umva nk'akarore nka diyabete twe mu kumuvura tubanza kumwumviriza hama tukamupima tumaze kubona ibipimo ariko icyo gihe ntiduca tumukura ku miti y'ikizungu kubera twe mu kuvura diyabete twubaka umubiri wose tukubaka ibihimba biba byarononekaye bigatuma arwara diyabete icyo gihe rero kubera uri kuramuha imiti by'abihimba bitaba biriyubaka abandanya afatana na ya miti y'ikizungu rero ikitakukwereka ko yogabanya iyo miti y'ikizungu ni uko ibipimo biba byagabanutse bikamanuka bikajya ku rugero ubona ko ari byiza icyo gihe kimwereka ingene agabanya imiti y'ikizungu buhoro buhoro hanyuma umuntu rero bikoroha kwakira icyo gituma rero ibipimo by'ikizungu bikenewe na cyane cyane yuko n'iri tegeko riza risaba ko ubuvuzi bw'imiti y'ikizungu n'ubw'ikirundi byokorana kugira ngo bishobore kurandurana n'imizi indwara zihanze abantu
mumenya gute iyo miti y'ikirundi indwara kanaka ishobora kuvura mumenya gute umuti kanaka ibyatsi kanaka canke imizi ari nk'imizi y'ibiti canke ibindi mukoresha mumenya gute ko ivyo bivura indwara kanaka
abo twe twarabyize turafite nyine tumenye ubwa mbere indwara turabyize nyine zifata nubwo umuntu atabarafata igipimo atubwiye ibimenyetso turakeka indwara rero igipimo kitakudufasha kumenya neza ahubwo tuze kumenya neza indwara tudakekeranije nayo ubundi kumenya umuti icyo gihe iyo maze kumenya indwara wisunze ibyunyunyu n'insanganyangabo n'amakarisiyumu na za manyeziyumu n'amavitamine icyo gihe urashobora kurondera umuti wisunze icyo agwaye nk'akarorero nk'umuntu agwaye amaso retine iyo yitabona icyo gihe ubona yuko ashobora kuba akena vitamine A muri icyo gihe ushobora kwiyumvira yuko igitugu cyiwe kiba gishobora kuba kitayihingura kuko ihinguka mu byo dufungura cyangwa ugasanga imitsi yiwe barazibye retine ntishobore gushyika muri retine neza muri icyo gihe rero urumva ko umuntu acamenya umuti aza kurondera kugira ngo ashobore kuvura umuntu hariho ibimenyetso bya mibe nk'umuntu iyo aribwa mu nda cyangwa akama arungurirwa agatura amangati n'ibindi icyo gihe ucyumva ko ari ya mibe rero hariho imiti ya mibe mu ishyamba ibizwi cyangwa iyo twebwe twarondeye twisunze ibyo dusanga mu byunyunyu n'insanganyangabo n'ibindi bishobora kuba bishobora gufasha umubiri w'umuntu
Murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone ko ariko baratwumviriza dufise François ku telefone. François uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwovuga irindi zina naho muhamagaye muri?
No ni twende mu kiza François amara ndi mu Burundi.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Bo nsise ntubazo nsise bwa mbere mu kigimutumire. Hanyuma jewe utubazo nsise mego ni nka dutatu. Akabazo ka mbere nagira nshimire uwo mutumire ko ariko arasigura ibyo biti Kirundi, hama ndamubaze ikintu ariko barakora kuko hariho amashengero amwe amusanga ariko arinubira iyo miti yabo agomba kuyigereranya n'ibintu bijyanye n'ubupfumu. Hama kandi kabazo ka kabiri, hari imiti usanga muri ayo iyo miti y'ikizungu idashobora kuvura nka za fwa nka za igitigu nk'izo ndwara z'inzoka za mibe nagiye mbaze kubo bashobora kuzivura. Hama cyo agira akambwira n'ahantu baba bakorera kandi ntabasaba muce mu bigishura kuko sindi impande ya karadiyo ndiko ndagenda mu ibarabara.
Reka bishure mu mwishure Onesfo.
Mero kibazo cya kabiri, twebwe iyo miti ya fwa turayifise n'ama hepatite n'iyamibe turayifise ikura n'ibizimba bya mibe mu mubiri w'umuntu. Hanyuma aho dukorera ni muri Yoba impande y'akabare bita ku Mukoni haruguru umusigiti. Telefone zacu ni 0793536 951. Hanyuma icyo tiko turakora kuvuga amashengero tuko turigisha na cyane cyane abantu kubijyanye dukoresheje Bibiliya yera. Abashobora gusoma usomye muri Yesaya 38 umurongo wa 21 harekana ingene Hezekiya yavuwe ikibyimba cyagomba kumwica bakoresheje amabisikoni, kandi iyo nkuru barayisanga mu bami ba kabiri igice cya 20 n'umurongo w'indwi. Hanyuma umuntu asomye Ezekiyeli igice cya 47 ku murongo wa 12 havuga ngo hakurya no hakuno hadomera ibiti ibibabi byabyo n'umuco wo kuvura, hanyuma ibyamwa nabyo ni byo kuribwa. Urumva yuko Imana yatanze umuti. Umuntu asomye muri Yohana igice cy'9 ku murongo wa 6 n'uwindwi arabona ingene Yesu yavuje ibyondo cyangwa ibumba ayivuza impumyi yari yarahumye hanyuma igahumuka. Ibyo rero bica byerekana rero yuko umuti kama w'Ikirundi ari umuti ushobora kuvura kandi umuntu atabarenze amabwirizwa y'Imana. Nicyo gituma rero twebwe icyo tuko turakora ni kwigisha abantu kugira ngo babitahure, kandi nk'aho igitega duherereye abaramaze kubitahura amashengero yose araza kwivuza muri iki kigo. Ariko rero imiti y'Ikirundi iri mu buryo bubiri, hariho imiti y'abapfumu. Iyo miti y'abapfumu rero umuntu ugira yimenye barahamura barinda kuyihamura. Iyo rero umuntu bamuhaye umuti bamubwira ati kugira ngo uwo muti ukore uzorinda kuja kuvoma amazi yo kuwuteka mu isumo, hanyuma uzoza kunywera mu mayira abiri. Ariko twebwe imiti yacu ni imiti tuba twateguye twisunze ubushakashatsi, hanyuma ikaba itunganije umuntu ashika bamuhereza umuti akanywa atabindi baninze kumubarira.
Murakoze. Dufise kandi Emmanuel ku telefone. Emmanuel wiriwe?
Ego niriwe.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo cya intererano?
Mpamagaye ndi mu Kanyosha.
Irindi zina?
Nyengurutse.
Mufise akabazo canke icyumviro?
Mufise akabazo.
Mubaze.
Mbanje kuramutsa umutumire.
Natwe turabaramukije.
Ego nagombaje ndabibarize yuko boba bafise nk'umuti wa infection cembaza n'undi muti cembaza ko boba bafise nuja nka kujya kuntu ushobora kuba urwaye amenyo mugabo uriye nk'ikintu wariye nk'indimu ukago uri uciye uja kujya nk'inyama ukago mujigitugwa nkabaza nabyo nyine ko bobivura. Hama bece bampa inomero nyene kugira umuntu abatelefone ko yumva bakorera mu Burundi kugira bazinsubiriremo neza nanje bikenewe nzoze ndabatelefona kugira numve ko hari icyo nokwiyungunganya mu izo ndwara no bamfise.
Murakoze.
Ego murakoze cyane fegisho turazivura hanyuma nukuba ko nomero zacu ni 79 3356 951 limitele 39 99 247 infegisho yo turazivura neza cyane ubwo rero ahashitse umuntu yoca amuronkera umuti amaze gushika mu kigo inshuti yabo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire wacu Onesphore Nshimirimana turiko tuvuga ayoboye ikigo inshuti ya bose gikoresha imiti kama mu kuvura indwara zitandukanye ariko muravuga iyo miti yo mu ishamba mu gihe tuzi ko kubera ihindagurika ry'ibihe n'ibiti bitera bigabanuka hamwe n'amashamba niki muriko murakora kugira ngo mugerageze kubungabunga nki iyo miti ivyo bivamo iyo miti biri mu mashamba kugira ntibihone
murakoze cyane mu nshuti yabo cyo turiko turakora turiko turegeranya na cyane cyane ibintu biriko birahona kugira ngo dushobore kubishyira ahantu tugamaze kwegeranya ibitari bike tumaze gutera nke gitara zibiri hari murambya muri komine Rutegama ku musozi bita Cyamandu aho tumaze gutera nkarowe zaba dushyika hafi nk'ibihumbi nka cumi tumaze gutera n'ibindi vyatsi bitarozeya n'utwatsi abantu bakunda gutera imbere y'amazu ariko kikaba ari icyatsi gishobora kuvura indwara zitari zikeyi turamaze kuganya n'indi miti itari mike rero turiko turarondera imiti na cyane cyane ikirahona itakiboneka kugira ngo ushobore kuyizigama no kuyibika kugira ngo kumbure mu minsi iri imbere nitwabishobora nyuma nimaze kuduhezagira kugira ngo dushobore kuyigwiza kugira ngo tuyironke hagufi
nkuko nari navuze ndibaza ko atari mwebwe mwenyine muri amashirahamwe akoresha iyo miti ikama mu bushakashatsi bwanyu canke muri iyo miti mutanga mukorana gute nayo yandi mashirahamwe
murakoze cyane twe nk'ikigo inshuti ya bose nta yandi mashirahamwe duhana imiti uretse gusa yuko dushobora guhurira nko mu manama kuko ishyirahamwe ryose ritunganya imiti bivanye n'ubumenyi bwabo rero twebwe ntabwo duhana imiti kuko dukoresha imiti y'iwacu tuba twahinguye dukoresha ubuhinga bw'iwacu abandi nabo bakumbure bagatanga iy'iwabo nicyo gituma kumva rero nk'abantu basanzwe bivuga bakoresha imiti kama cyangwa n'ikizungu kumbure birashyika ko umuntu ashobora kuba yarivuje aha n'ahandi kuko twebwe ishyirahamwe ryacu ryo rimaze umwaka umwe ritanguye ugasanga ntiyakize hanyuma bigatuma yumva ko umengo ubuvuzi kama n'ububeshi tugiye rero twobatera kama yuko batatwitiranya n'andi mashyirahamwe ahubwo ko umuntu yoza akigereza kuko abo tumaze gufasha bamaze gukira indwara zikomeye kandi zari zarabuze imiti haba mu miti y'ikizungu no mu miti y'ikirundi ku bandi baganga bavuze imiti y'ikirundi cyangwa y'ikizungu ariko bashyize mu gihe inshuti yabo tukabavura bagakira neza nicyo gituma rero twatera kamo abatwumva kumbure naho yaba yarivuje ahandi hanyuma ntakire ko yoshobora kuza hano tukagerageza kumufasha
urakoze Louis nawe nyine ari mu batwumviriza duteye kamo Louis uratwumva
yego ndabumva
watubwire ni izina naho uhamagaye uri
Nduwayo Louis uhamagaye ndi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza
God that teaching we asikiriza nkagira n'ikibazo
Yabereho
ndashimira Ijwi rya Amerika ku ntuba dutunganiza ibiganiro by'akamaro nkaramuta n'umutumire hama nkirana na lisite imiti y'ikirundi koko njyewe ndemeza yuko yoba iriho kandi ivura neza kuko n'iyi miti y'ikizungu myinshi iva mu byakatsi hama biheza bikegeranywa bigahingurwa bikavamwo umuti uvura iyi ndwara cyangwa iyindi kandi nkasaba ko mu mashengero niho bakunda kwita yo kari imiti y'ikipfumupfumu nabyo byari byiza ko umutumire we yari azari n'umukozi w'imana yari afite uruvugiro kuko iyo kumvisha abandi bakozi biwe bagenzi biwe ku buryo bw'uko abahanurira gukoresha iyo miti kuko koko nkuko yabivuze irafasha nge nkaje nabifitiye ibihamya yasabakize amaro nkagira akabazo bazo bazo mutumire ndamubaza nti none se ufate nk'umuti uvura inzoka w'igicuncu ni umuti uburura cyane hari ukuntu bashobora kuwuhigura ku buryo bw'uko bawuha uburwayi iyo nzoka akabufata utamubihiye
kabishure mwishure ikindi kibazo munyarutse kuri ico kibazo
ego ikindi kibazo fite none hoho nk'uwo muti uba utanzwe uwawuhaya wumuha kujya ku ntaba yawashe kujya nyine mu isamba canke arawuhingura akawumuha ufise ukuntu usukuye ukuntu
mumwishure Onesfo
ego arakoze cyane mpere ku kibazo cya nyuma ikigo inshuti ya bose kiriho kugira ngo gihingure imiti hanyuma ntituyibaha nka kugira mu ishyamba ahubwo turayitunganya hanyuma umuntu aje ashika aronka umuti utunganije neza hanyuma yivuza nka kujya ko kwa muganga baramwakira bakamukosita hanyuma bakamwandikira umuti hanyuma agatora uwo muti aho nyine mu kigo hanyuma agategenda kuwufata hanyuma ikibazo bagiye yuko kumbure imiti yacu kwibirura cyane ngo gusange umuntu atoyifata nicyo gituma tuyihingura kugira ngo turondere bwa mbere idozi umuntu afata haba ari mu gitondo wo mu gitondo n'uwa saa sita no ku mugoroba uw'umwana ashobora gufata n'ukuze bivanye n'imyaka umuntu afise ubwo rero imiti yacu nta muntu n'umwe ushobora kunanira kunywa icyo gihe tuba twayitunganije neza umuntu arawunywa kandi ugacuheza ukamubwira akamaro ko aba yawunyoye.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Onesfor Nshimirimana yoboye ikigo inshuti ya bose gikoresha imiti y'ikirundi imiti kama iva mu ishyamba muriko muravuga kuri ico kibazo yarabajije Rui ko muyihingura mutayitanga nk'uko mwayikuye nyene mu ishyamba uburyo mukoresha n'ubuhe bwo guhingura iyo miti
uburyo dukoresha ni uburyo twatoye twebwe nyene uburyo dushobora gutunganya uwo muti tukakuramo ubucyafu tugakuramo tumaze gukuramo ubucyafu tugaca rero turondera uburyo umuntu aza kuwufata ubwo rero harimo nibanga ry'iwacu nyene dushobora gukora umuti kuko ni itegeko ry'umukuru ry'igihugu rirabuza ko umuntu ashyira ahabona ingene yahinguye umuti yaba yakoze.
Tufise kandi Jean-Marie ku telefone. Jean-Marie uratwumva?
Ndabumva mwiriwe cyane.
Mwiriwe utubwira irindi zina naho uhamagaye uri
niyo nkuru ndi Bujumbura mu Burundi.
Mufise ikibazo canke mushaka guterera?
Ndafise akabazo n'intererano reka mpere ku kabazo. Ndakunze kubona nko mu ahantu ugasanga mu masoko hariho abantu bashora iyo miti y'ikirundi ariko aravuga ko bahingura nagomba ndamubaze nimba barya abantu bayishora kandi bavyo urasanga bafise cyanditse yuko bemerewe n'ubushikiranganje nagomba ndamubaze nawe kuri iyo miti muyo bahingura aho baharimwo iyo barunza ku isoko nimba biriho ugasanga ku isoko barayirungika ugasanga umuntu aguma avuga ngo imiti ngiravura uku ukaraba kabisa ukabona mbere ko ari na yayindi uhora usanga umengo nabo baba bacuruza nagomba ndamubaze rero nimba atangaruka abona bishobora gutera nimba bajya abantu arabaje kurangura ruca ari urudandazwa ntazoba bukibaye ubuvuzi arashobora kurondera amahera menshi agatanga umuti udaheza ngo uvure kubera bobo ubusanzwe ntiba bafise aho uzogaruka kubasanga ngo babwire uti bwa bundi mwampaye umeze gute cyane abari ku isoko ni nka kugira ubuguzi biharage ubwiye guteka hanyuma ikindi nacyo nariko ndiyumvira avuze yuko bobo badapima ngo mu kugira bakubwire baraba urupapuro uba warakoye kwa muganga waripimishije nagomba ndamubaze nimba ari bikunda ko bokorana n'amavuriro nabo bakagira amavuriro dufate prize bakaba bafite ibyuma bakabanza bakakubwira ati mukubwira ujaha banza ugende hajya bakwandikire hanyuma natwe tumenye ubuhinga tuca dukoresha. Murakoze.
Murakoze mumwishure.
Murakoze cyane. Mpere ku kibazo cya nyuma twe mu kigo inshuti ya bose turapima hariho indwara dupima hakaba n'indwara kumbure tuba turashobora kuronka ibipimo kuko kumbure n'amahopitari ntapima indwara zose cyangwa amasantere zose ntapima indwara zose bivanye n'uburyo baba bafise rero twebwe hari ingwara zishobora gupima n'izo zidashobora gupima ubwo rero iyo tudashobora kuzipima nta kosa tuba dukoze iyo turungitse umuntu kwipimisha ngo tuzanire ibipimo kuko kiba ari cyiza yuko dushobora kumenya indwara arwaye kuko murabizi ko no kuri hopitale cyangwa i Bujumbura amapitale akomeye ashobora gutuma umuntu igipimo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kumenya indwara umuntu arwaye. Hanyuma avuze ikibazo gikomeye cyane ati ku bijyanye n'imiti itemberezwa mu isoko iri tegeko nyine ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego karambitse amajana 253 ryo ku wa 11 munyonyo 2014 rirabuza ririhaniza umuntu wese naho yibafite uruhushya rwo kuvuza imiti kama ko adandariza umuti mu ibarabara cyanke mu masoko cyanke ahantu hose hacy'abantu kandi rero naho yibafite uruhushya rimusaba ko akorera mu bigo twebwe rero nk'igiti ya bose nta miti tudandariza mu ibarabara twebwe aho tugomba gukorera twugurura ibigo hanyuma tugaheza tugaca dushyira iyo miti aho hantu kuko iyo abantu bahuri umuti uri mu ibarabara ntitwibaza ko ukiza umuntu ahubwo wotera indwara umuntu kuko hariho amabagiteri yinjira mu muti mu gihe uba wanikiyeho umaze umwanya muremure ku zuba ibyo rero urumva ko twebwe nk'abantu babizi kandi twabyize ko tudashobora kubikora kumbure igihe twari tugitangura twaraja ku isoko kwigisha abantu tubashyira imiti tubagabira kugira ngo bamenye ubwo buvuzi kama ariko na cyane cyane ngaho igitega aho twahereye twaragenda tukigisha abantu tugiye kubigisha no kubagabira iyo miti kugira ngo batangure bamenye ko hariho ubundi buvuzi busumba ubwo bari bamenyereye ariko rero ibyo twebwe abantu bamaze kubimenya bakamenya aho turi twarabihagaritse nta bakozi twibuka mu isoko ubu uye turacisha amatangazo ku radio ku maradiyo hanyuma abantu bakadusanga aho tuba twuguruye ibigo byacu twotera kama rero abo bantu kumbure nabo bakiri mu ibarabara ko baba bariko baratugisha iki gikorwa iki gikorwa rero urumva ko gikwiriye kwitabwaho n'umuntu wese hanyuma abantu nabo bagura iyo miti yo mu ibarabara nabo umuntu bakebura ko bakwiye kwitura umuti uba wabitswe neza kandi akabona n'uwawuguriye ko kumbure ejo niwagira ingaruka mbi cyanke wamufashije ashobora kugaruka karaba wa muntu aho yamusanze. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro Murisanga.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro Murisanga aho twatumiye Onesphore Nshimirimana ayoboye ikigo inshuti ya bose gikoresha imiti kama ivura indwara zitandukanye. Tugarutse ku nk'abo barondera kwigana imiti yanyu mwikingira gute amategeko ahari abakingira gute?
Murakoze cyane. Imiti yacu twebwe iba yanditse ko ikigo inshuti ya bose hanyuma nta handi umuntu ashobora kuyikura uretse mu bigo byacu. Nicyo gituma rero mu gihe ariko tuyitangira iba imaze kuba ikingiwe kumbure rero hagize umuntu atanga imiti ayitirira ikigo inshuti ya bose icyo gihe mu gihe tumubonye tukaca tumushengeza mu butungane. Nicyo gituma rero ibintu by'inshuti ya bose birakingiye kuko n'itegeko ry'umukigo rizabikingira umuntu wese agomba gukora igikorwa ciwe hama akiyitirira ibyo yakoze ntiyitirira ibyo abandi bakoze.
Mwatanguye icyo kigo cyanyu cyatanguye mu mwaka wa 2016 ntikimaze igihe kinini ariko mwitegereje murabona ko mumaze kugira intambwe zikomeye ko mumaze gufasha abantu batari bake mu buvuzi bwanyu mukoresha bw'ikirundi.
tumaze gufasha abantu batari bake cyane, turabye intahe abantu bashinga ni benshi cyane, kandi turabye n'inyigisho twatanze zimaze gukora igihe kitari gito, kuko ubu baba baganga baraza kwivuza mu kigo inshuti ya bose, baba abapastori cyangwa abakristo baraza kwivuza, cyangwa abashyihe n'abandi baraza bakitura kino kigo. Turabye rero ingene abantu bashinga intahe, twe tubona yuko ikigo inshuti ya bose ahubwo cyaje gikora kumbure gusumba ibigo ibindi bigo byahahora. Turabye ingene abantu bagihurumbira kuberana cyane cyane ingene bakira bakazabararangiranira.
Ni kuko mwahisemo gushyira icyo kigo igitega?
Bo, igitega ni hagati mu gihugu, hanyuma twa ubwa mbere niho imiryango yacu nayo yabiba, ko twatanguye tuvura imiryango yacu. Hanyuma abandi bantu kumbure iyo babonye abo bantu bacu bakize bakaza babaza uwo muti nabo baza bawusaba, tuza tubaha buhoro buhoro kugeza aho rero abantu bava baba benshi. Rero dufata ingingo yuko twokugurura ikigo kinini kugira ngo dushobore gufasha abatari bakeya. Hanyuma ikigo cyacu urumva uko uburyo buzogenda bwiyongera, niko dushobora kwagura tugashyikana no mu zindi ntara ndetse no mu bindi bihugu.
Mwitegereje muri izo ndwara zitandukanye mwavuze mushobora kuvura nka diyabete, indwara zo mu mugongo hepatite B, hamwe ngo n'izindi ndwara z'umuga, mukavura n'imibembe, hariho nk'indwara zigoye kuvura nk'indwara za kanseri, hari akarusho iyo miti yanyu ishobora kurusha imiti y'ikizungu ko kanseri n'indwara igoye kuvura cyane cyane ubwoko bumwe bumwe bwayo?
Murakoze cyane. Duhereye kuri izi ndwara nyine abantu bazi ko zidakira nk'amadiyabete, nk'amagute n'amahipetasiyo, musanzwe izi ndwara twebwe tuzivuza imiti kama kugira ngo zivurwe zikire mu muntu zivemo burundu. Kuko ubundi nka diyabete bamuha imiti kugira ngo bibane, irumva baguha ni ukuvuga ko kugira ngo umuntu abe yarwaye diyabete nuko aba isukari irenze iri mu mubiri wiwe. Ibyo nabyo biterwa n'indwara n'impamvu nyinshi. Nabo urumva mu miti y'ikizungu baca baguha insuline cyangwa glycophage cyangwa ibindi kugira ngo ushobore kubana niyo diyabete. Ariko twebwe dushobora kuvurwa agasha kuko ariko bitanga insuline, rero tukamuha insanganyangabo zo mu guwa beko nazo kumbure ziba ziri mu bizagufasha ko insuline igabanya neza isukari mu mubiri w'umuntu, ndetse tukavura ubwonko kuko nabwo bufite ibihimba byononekara bigatuma umuntu isukari iba umurengera, cyangwa tukavura igisigo nacyo kiri mu bintu bikora ibikorwa bihambaye ko aricyo cya kisukari igarukanye mu mubiri w'umuntu. Iyo rero tumuvuye muri ubwo buryo, wewe akira indwara burundu atari kwamana umuti. Hanyuma kanseri turayivura, uretse ko kanseri muri iki gihe dushobora kuyivura mu mezi atatu, ariko diyabete tuyivura mu mezi atatu. Urumva yuko kanseri turacyari ko turagerageza kugira ngo dushobore kuyivura n'imiburi ibiri mu kwezi kumwe iba yaheze mu muntu, ariko mu mezi atatu umuntu kanseri iba yaheze mu mubiri wiwe akaba yakize.
Murafise uburorero bw'abantu bakize burundu inyuma yuko baje iwanyu?
Turafise benshi cyane bakize bakajya no kwa muganga kwipimisha, bahora bashinga n'intahe no ku maradiyo n'ahandi. Nk'umuntu atembeye mu gisagara cya Gitega hari abantu benshi cyane bapfuye indwara zitandukanye, zari z'amaso, zari z'amadiyabete, zari z'amagute, zari indwara z'amaguru, zari z'amakanseri. Abo bose urumva rero barahari ni benshi cyane, ni nacyo gituma ikigo inshuti ya bose cyamenyekanye cyane mu mwanya muto kubera cyavura abantu bagakira.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Tugaruke ku mirongo ya telefone aho dufise Jonas. Jonas, uratwumva?
Ndiko ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Ndikumana kandi gitege.
Ehe, mufise ikibazo canke intererano?
Ni kibazo nk'uko mfite tubiri nshaka kubaza umutumire.
Ehe.
Nshaka kubaza bwa mbere ko bavuze ko bavura indwara za kanseri n'iza diabete, kandi tukatubona muri ibi ari indwara zikomeye ku mibiri y'abantu. Aho usanga mu bitaro bitandukanye hari abantu bari ku mitego barembejwe n'izo ndwara nyine. Rero bikumvikana ko kumburira benshi bakaba bahurumbira kugira kubitura. cyangira ikibazo none naho ibitanye n'izina n'ibyo cyangwa se n'ibiciro cy'imiti bashobora kubana bashobora kubitura naho kumbe ari igiciro cya kirenge byo rwose rwose kizindi ku buryo basanga cyo cyananiza bamwe n'abandi hama ikigira kabiri kandi ni mbona ni kabiri n'amakenga kumbure amakenga ashimikiye kuri ukuntu imiti y'ikirundi nacyo cyane nk'abantu bo muri ibi bihe tubona ko kumbura imiti y'ikirundi itakiri ku bo muri make bihwanye n'imyemerere y'abakera kuko muri atagikoresha cyane noneho nkacyo mbwira amakenga ameze uku naho kumbura bica bihimiriza abenshi bo muri ibi bihe kumva ko imiti y'ikirundi naho yataye agaciro cyangwa ikimeze ifata nk'iyataye agaciro bica biha kuyihurumbira abenshi bo buce bigatuma kumbure abenshi kwihutira kujya kwa muganga barwaye bikatuma bahurumbira kujya kurondera iyo miti kumbure ari ubonye hafi ari ubonye mu bunyobwa dufate cyangwa mu mashyamba acyo bikora kuri iyo miti y'ikirundi mu gihe aho kwihutira kurondera kujya kwa muganga
murakoze mu mwishyure honesfo
arakoze cyane ni ikibazo cya nyuma twebwe twibaza yuko uko tubizi umuntu agwaye aba akeneye gukira mu gihe rero boduhurumbira kandi tubavura bagakira ibyo nibaza ko byaba ari byiza cyane nta muntu n'umwe atobishima kuko n'abaganga ubu baraduhurumbira kandi nabo basanzwe bavura urumva rero ko nta kibazo kiba kirimo ahubwo abantu dukeneye ko bakira kandi no kwa muganga aba yaragiye kurondera urukiza nibaza rero yuko mu gihe rero baba baduhurumbira iyo baduhurumbira badakira niho hari ikibazo ariko mu gihe baba bazana bagaca bakira ibyo byaba ari byiza cyane ikibazo yahereye ko sinzi ko mushobora kwinyibutsa
si numvise neza numvise icyo cy'ibiciro ibiciro by'iyo miti yanyu n'ikindi yavuze cy'uko abantu bamaze kumenya nk'iyo miti bashobora kugenda ubwabo mu mashamba bakayikurirayo
aha bo twebwe ikigo cy'iti ya bose iyo miti twebwe tuzi iwacu kumbure rero nibaza yuko nta muntu ashobora kumenya umuti atatisaba yawukuye ko natwe dusuye ubushakashatsi twakoze kugira ngo tuwumenye kandi umuti naho wo wuzi utazi kuwutunganya ntabwo ushobora kuwukiza nacyo bituma imiti kama yagiye imenga iratakaza agaciro kubera ababikora batabikorana ubuhinga kugira ngo abantu baze gukira rero nibaza yuko ntawe ujya mu ishyamba ngo agiye kuwiyahira kuko nibaza ko atabazi ubuhinga ashobora kuwukoramo kugira ngo ashobore gukira kuko ubundi n'ubundi yaba bari babishoboye icyo gihe bari kuba barabikoze ndumva ntitwari kwinda kubaho hanyuma ku bijyanye n'ibiciro mu nshuti ya bose ni ishyirahamwe ridaharanira inyungu ntitugira ibiciro birenze urugero kuko narijya ubona ko amikoro y'abenegihugu atari menshi cyane muri ibi bihe icyo gihe rero twebwe imiti usanga imeze izimbutse hanyuma rero nicyo bituma ashobora kuyifata kandi bagakira
ikigo cyanyu kigizwe n'abantu bangana iki
ikigo cyacu kigizwe n'abantu bararenga 60 kuko dukora mu migwi itandukanye hariho abarima imiti hariho abayisoroma hakaba n'abayitunganya hakaba n'abayitekera tumaze kuronka amafu yayo hakaba kandi n'abaza kuyitanga nk'abaganga baza kuyitanga urumva bari mu migwi itandukanye
mukorana gute n'abaganga b'ikizungu
bo murakoze cyane abaganga b'imiti y'ikizungu dukorana neza kuko iyo dutumye igipimo barabitanga hanyuma uretse gusa ko twebwe ari ikigo kiba kigenga icyo gihe rero twebwe nta ngorane turabona iri hagati y'abaganga n'abavuza imiti y'ikirundi
mu gihe leta mu byo yabasabye ari uko ababituye bobandanya baja kwipimisha ku baganga b'ikizungu iyo bagiyeyo bakipimisha ugasanga indwara mwabavuye ntizakize mu bigenza gute
icyo gihe twebwe nko mu nshuti ya bose ndavuga inshuti ya bose sivuga amashyirahamwe yose twebwe si leta irinda kubatuma ibipimo hari ipimo twe tuba dufise umuntu turamukurikirana tukabona ko yakize duhagarika kumuha umuti ari uko tubonye ko yakize hanyuma iyo tumutumye kwa muganga naho abagiye nk'uguhinyuza ko ibyo twamupimye kumbure kuko yoba kumbura atizeye ko ibyo tuvuga ari ukuri hariho abashinze intahe bakize diabete harimo bavuga ko kumbure tubapimi bacaje kwipimisha miti y'ikizungu kubera bibaza ko tubabesha mugaba gakacye basanga ibiharuro birasa ibipimo twabapimye n'ivyo bapimwe mu miti y'ikizungu bigenda bibangabanganye.
Urakoze. Tubandanye ikiganiro cacu muri sanga komiti kama tukatuganira na Onesphore Nshimirimana yoboye ikigo inshuti ya bose gikoresha iyo miti kama. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Ndabona Tade ari ku murongo wa telefone. Tade, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwirira irindi zina naho hamagaye uri?
Ni Ruhama y'Ubujumbura.
Mushaka kubaza ikibazo canke hari icyumviro mufise muterera?
Ikibazo
mubaze.
Ego aravuze umushinga nahe ngo hamwe imiti yoba abayiganye bwo cyane ivuye muri cyo kigo cyabo ko bogaruka aho nyene icyo kigo cyabo bakabafasha. None hamwe yoba wamaze kunywa umuti ukagira ingorane mu mubiri wawe cyo kigo cyo bufasha iki cyane ukijya kukwitwarira mu butabera cyane.
Reka abishure mu mwishure Onesphore.
Murakoze cyane. Twebwe imiti y'ikigo inshuti ya bose ntawe turabona yateye ingaruka kandi nk'ikibazo gihora gishika rimwe rimwe ku muti wa hepatite C nawo kiba ari nk'ikimenyetso cy'uko umuti uri kurakora mu mubiri aho bishyika agacibwamo umwanya mutoyi. Iyo tubahaye umuti rero wa hepatite tubahana n'uwo muti n'undi muti mu gihe aciwemo acaza gukoresha uwo muti. Twebwe rero nta kibazo kirashika cyoba ari nk'ingaruka mbi. Icyo twamubwira rero ku miti y'ikirundi, imiti kama ni nk'ingaburo n'indya. Burya rero nta ngaruka bishobora gutera umuntu zikomeye uretse nk'icyo kibazo kijyanye no gukirwamo canke awunyowe ukamwankira ukamugaruka. Ibyo n'ibibazo bisanzwe bishobora gushika no ku muti w'ikizungu arashobora kumira umuti ukamugaruka. Murakoze.
Murakoze. Kuri ico kigo canyu inshuti ya bose mwatanguje mu mwaka uheze, ni iyihe migambi mubona muri ko mutegekanya mu bihe biri imbere?
Murakoze cyane. Imigambi itekanya niyo kugwiza na cyane cyane iyi miti kuko ifasha abantu. Iyo niyo migambi dufise imbere, no kwagura uburere tugashinga ibindi bigo mu zindi ntara kugira ngo dushobore gushikira abaduhurumbira narya ari benshi.
Mwitegereje iyo miti kama ni imiti yamyeho imbere y'uko imiti y'ikizungu iza. Hoba hari icyo mwobona cyokorwa kugira ihingurwe ivemo imiti ihinguye neza ishobora gukora neza kurushiriza?
Icyokorwa nuko ubwa mbere ibanza kugwizwa kuko myinshi yarahonye. Hanyuma imaze kugwizwa rero kuyihingura byo ntibeza ngo bigorane cyane. Icyo gihe umuntu yaca yigwiza icyo nicyo gihambaye kuko myinshi yagiye izimangana kuko hariyo turondera tukarinda kuyirondera cyane tukayibura. Icyo rero nicyo gihambaye cyo shobora gukorwa kugira ngo nk'umuntu wese yogira icyo ashoboye yoshobora gufasha kugira ngo dushobore kugwiza iyo miti no kuyegereza aho dushobora kuyitora hagufi.
Mwoba mu bihe biri imbere mufise imigambi kuzo kwegera abandi banyagihugu mu bice bitandukanye bindi mu kugurura ibindi bigo canke gukorera hafi yabo mu bindi bice bitandukanye by'igihugu mu bihe biri imbere?
Murakoze cyane. Mu mwaka utatu yategekanya kugurura iBujumbura kuko abantu b'iBujumbura baguma badusaba ko twobegera kuko iyo miti bamaze kubona ko ibafasha cyane cyane ko mu bisagara usanga hagwiriye izi ndwara za diabete, izi ndwara za gute, za hypertension usanga ari indwara zihagwiriye cyane. Ubwo rero mu mwaka uza Imana idufashije turashobora kugurayo ikindi kigo iBujumbura. Rero turabyifuza mugabo kubera uburyo bisaba yuko tugenda buhoro buhoro ko tugiye cyane uca usanga tutariko turabikora neza.
Tugarukiye ku mirongo ya telefone. Dufise Nduwimana, uratwumva?
Ego ndabumva.
Mu tubwire irindi zina naho maga muri?
Eh ni twandwe mana no tumbega mu kanyosha.
Ufise ikibazo canke intererano?
Usanye intererano n'ikibazo.
Eh.
Ego mu nakire mvuke nuri ko bakoresha imiti kama buba bavura izihe ndwara. Be baravura diabeti cyangwa malaria cyangwa bafite n'izindi nzoka n'imiti y'inzoka z'umuntu ama bavuga ati none bafise ishami ngaha i Bujumbura aho bakorera none bakorera hehe abantu bakabicura bakatubwira n'imiti buba bafise bakoresha n'indwara bavura izarizo tukamenya aho tuzobaronde cyangwa aho bakorera tukaza kubitura.
Murakoze yari yabisiguye ngira siho ntimari kwa murumviriza reka bibasubiriremwo onesforme usubiye mu mubwire.
Ego tuvura diabetes nyene turazivura n'amagute n'amahypertension n'inzoka zo munda za mibe na isoma turazivura tuvura indwara zitandukanye mu bisanzwe hanyuma aho dukorera ni Gitega muri Yoba atiye Yoba hafi y'akabari cyo ku mukoni harwo umusigiti i Bujumbura ntiturugururayo. Hanyuma wotike na telefoni ni 79 amajanirwa 36 551 rimitere 39 199 247.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho uno munsi twatumiye Onesphore Nshimirimana ayoboye ikigo inshuti ya bose gikoresha imiti kama imiti y'ikirundi ivura indwara zitandukanye. Niki hekindi mubona mwoba mutashoboye gushikiriza mwoshobora kuvuga imbere ko turangiza ikiganiro?
Murakoze cyane. Icyo twarangiriza ko nukongera gushimira umubyeyi wacu nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko agerageza kudufasha na cyane cyane guhimiriza aya mategeko kugira ngo ubuvuzi kama bube ikindi kintu gishobora kurata igihugu cyacu kandi bushobore no kuzanira n'amahera agaciro kumbura igihugu cyacu mu gihe bimaze gukorwa neza. Hanyuma twashimira n'Imana cyane ko nayo idufasha kandi ikadushoboza gukora igikorwa kitoroshye.
Mwavuze ko mugira amanama mugahura n'abandi bakoresha iyo miti kama hari abo mwamaze guhura uretse mu Burundi mu karere canke hari amanama mwamutegekanya mu bihe biri imbere?
Twebwe nk'inshuti ya bose uretse aha mu Burundi mu karere ntabwo turahura bwati bwandi kijyanye n'ubuvuzi kama ariko ngaha mu Burundi turafite urunani rurongoye amashyirahamwe avuze imiti kama. Ubwo rero bahora bategekanya amanama hanyuma rero tukungurana ubumenyi ku bijyanye no kuvuza imiti kama.
Nizihe ntambamyi muba mumaze kuronka muri icyo gihe gitoya mumaze ni nyishu muri ko mugaragaza kurondera izo ntambamyi?
Intambamyi yari ikomeye yari yo gutahuza abantu ko umuti kama atari icyaha gukoresha na cyane cyane ku bantu bizera Imana. Ubwo rero nko muri kino gisagara cyacu cya Gitega aho twatanguriye turabona ko iyo itakiri intambamyi ko yatorewe umuti kuko bamaze kubitahura bakamenya ko n'imiti y'ikizungu nayo iva muri ivyo. Indi ntambamyi nayo n'uburyo bwo kugira ngo dushobore gushyikiriza imiti abayikeneye bose. Icyo nacyo ni kibazo gikunda gushyika mu gihe gikorwa kigitangura. Ibyo rero navyo tukaba dusenga Imana ariyo turiko turasaba uburyo bwo kugira ngo dushobore kuronka uburyo bushobora kudufasha gukora icyo gikorwa neza kandi mu buryo bwagutse.
Murakoze yari Onesphore Nshimirimana ayoboye ikigo inshuti ya bose gikoresha imiti kama mu buvuzi ku ndwara zitandukanye twariko tuganira mu kiganiro muri Sanga cuno munsi. Tukaba tumushimiye, tukaba dushimiye n'abashoboye kudukurikirana muri iki kiganiro hamwe n'abaduteye akamo ku telefone batanze ibyimviro byabo bakabaza n'ibibazo ku byerekeye iki kigo inshuti ya bose. Ndabashimiye rero mwese kuba mwakurikiranye iki kiganiro, ndabatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu bikurikira.